Aja kwa kwa ushinga mateka umugambi hukida wa wemeze hukwa mateka biteganya mshika nganji ajerikuwa magala ya wanu ya siguye kwa ningila kamaro chane muganga tadendi kuman
ulero muruno mugambi ulimo novuka ama projera tatu wa kira usandushi kikie vozabana na makinye tibibu ngenze na bibaruka aharimu wa mafaranga milioni milongi na zitano hakabano hundi mugambi woku shikira abene gihugu ichi mwana miesha kia vugira ngo nabo nyene bakurikirane ivya magara ya bene gihugu uno mugambi naho nyene hari miliyoni 4 n'ibice bitandatu z'amadorari uyu mugambi ugizwe ni miliyoni 46 n'ibice 4 igice kinini murumva neza yuko ari gushigikira kuvuza abana hamwe n'abakenyezi bibaruka nuko twazanye umugambi kugira ngo nkuko bisabwa n'amategeko banyakuba bashinga amateka bitore n'abanyagihugu bashobore kuhezagira hanyuma hazobe ratification ikunde amahera ashobore kuza aje gufasha kuko itekanijwe yuko nk'amafacture ya gratuite yo mu kwezi kwa gatanu kuturimo kwa gatandatu n'ameza akurikira ari umugambi uzoheza ukariha amafacture
ariko umugambi nubwo batowe n'abanyagihugu bawemeje hari aberekanya makenga nk'umuvyeyi Jo Chantal akeneye ko atadukingirizo twohabwa urwaruka ku buntu
nashaka mbaze ko le centre des jeunes ou amis des jeunes zoba zirimwo kugira ngo zibe renforce nongera nda muvunira akagohe ku ma service bahanda ces centres twumvise abantu bashikiriza ko bo baronswa ufuko kandi tuzi kugwaruka byukuri ko bigishe ngakwihangara cyo twabasansibiriza ukundi
Beninya nishimwe nabasanga umugambi ukuye gutunganywa neza kurusha ugeza habawugenewe baronswa n'imiti atari gusuzumwa byonyene
aho duhereye turabona ko hariho abana bavugwa n'abakenyezi bakibaruka ku buntu ariko hakaba hariho imiti babandikira ugasanga ntibayironse bikaba ngombwa yuko bayiriha kandi tuzi ko bategerezwa kwironka ku buntu twagomba rero tubaze umushikiranganje ko hariho imiti yandikiwe ko baronka n'iyindi badashobora kuronka
Umwitwara ariko wa mushinga amateka nishimwe n'abakenyezi batari bake nk'aba bo mu ntara ya Bubanza mu burengero barawushimangira
Utwo turusho turatwumva turatwumvisha amatwi nuko ritwe bwaho karusho nare koko boneke mu iyo miti komakomeye none tukaba tutabibona cyukuri nta karusho kahari nuko umuntu avugwa ku mafaranga
kuvugwa ku buntu no kuberuka ku buntu kuvugwa ku buntu baravuga ngo bariko baravuga ku buntu za wumva ngo ni ngo genda wigurira imiti ntako ronaje vyarashikeje jo bundi mu kwezi guhetse kwa kabiri nafisi kibazo umugabo ntishabujije ko bambira ngo nta miti hari ngo waje utevye ntakunda baza none ejo noza no yironka ngo ivyo je ntumbaze naye mutsengiye kuyigurira ivyo rero mbere mu vyubuganga hoho barakwiye kuhicirira gose mu ntara yacu mbere biranarenze aba bana umuntu ukomeye ntawo baguha bakugira genda wigurire haba ku bavyeyi nuko kuko nyene baruka ntangora mugana aho nyene uravye nabi hari ntuze ico kugira bakukurikirane neza uturusha yari yadutanze n'ukuri abishira mu ngiro ni bari ngorane ntibazi ico bajeje majambo make
beda nyandwi baraje bishinga cyane ni gujirana ry'abantu mu Burundi hejuru y'abanyagihugu bataronswe imiti uko vyari bibwirijwe
jewe ndashaka kubazanya kuba kwa mushikira nganje ko izi mfashanyo aya masezerano atoba yaragerageje gukora ku mugambi wa planning familiale ndakunda kujira hiyo hagati mu gihugu hari niho mba kiretse ngundi bujumbura umugambi wo kugabanya umurindi wo kurondoka umengo ntabwo ukomeye gose harahantu je mpora nibaza ibibazo iyo ngiye iyo mu mavuriro iyo muri interior umunyagihugu afise uburenganzira bwo kuronka imiti mugaba akamubwira bati uyu muti nta uriho uyu muti nta uriho uyu muti nta uriho
umushikanganje ndi kubumana arahumuriza ko tunenge tugiye gukosorwa
uko twe turiha ibyo baba bakoreye abene gihugu birashika rero byukuri umuti ukabura igihe ari umwene gihugu rero yawiguriye ntibawurihisha ko leta isubiza ivyo baba bakoreye abo bantu bafise iyo assurance bavuga abari imana buri munsi imyaka 5 n'abakenyezi bibungenze nabibaruka mugabo iyo umuntu ashobora kwirihira nta kundi twa yamusubiza kuko nabaye abafashije leta mugabo twe tuzokora ibishoboka kugira ngo imiti nyinshi ishoboka ibiri mu mavuriro kugira ngo izingorane zigenda ziraboneka hirya no hino zigabanuke
kuva mu 2006 Burundi bwashyizeho umugambi wo kuvuza abakenyezi bibungenze n'abana bari munsi y'imyaka 5 ku buntu ariko muri iyi myaka 15 ishize ishyirwa mu ngiro ryawo n'ubu riracahura n'inzitizi zaturutse ku izingama ry'igisata c'amagara y'abantu ryatewe n'imyaka itari mike ico gihugu camaze mu ndyane eroje buri kaneza ijwi rya Amerika.